mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda mu isaha ya 18 muri kumena Joe Diane na Hazo Ndongwe ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Mu gihe cy'amatora ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza bigeze bitomogwa neza. Ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana.
N'umushikiranganje Isabelle Ndahayo ajejwe injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko asigura bimwe mu byatumye u Burundi bwitwara busaba ko umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango yokombogwa mu mabanga arimwo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo base ko badashobora gutanga amafaranga igihumbi c'amakongomani basabwa ngo hasanugwe isoko yo mu Rusenda. Turazigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere ya makuru yose nciye ku masonga n'andi ndabafitiye ntarinze ndababwira mbanze ndababwire muri make ko abimukira baharurwa mu bihumbi bagwiriyemo abanyafrika baba muri Israeli batanguye guhabwa ivyete bibasaba gutaha iwabo ataruko bagatabwa mu mvuto. Umwe mu bajeje gutanga makuru mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Israeli yavuze ko aberwa n'iyo ngingo hari abimukira barenze imyaka 18 badafise ivyangombwa baharurwa mu bihumbi 38. Leta Israeli mu ntango z'ukwa mbere muri ukako yemereye amadolari 3,500 uwo wese ashaka guhunguka canke kuja mu kindi gihugu ku bushake bwiwe atagahato. Ibihugu nk'u Rwanda n'Uganda vyemeye kwakira abimukira bari ku rutonde rw'abibwirizwa gutaha vyagijwe kuba biriko birakora urudandazwa rw'abantu biciye mu masezerano yo mu mpisho vyasinyiraniye na Israeli. Ivyagiriji ivyo bihugu vyompi vyamirira kure u Rwanda ruhakana ko rutigeze rusinya ayo masezerano. Ibiziga 16 vyabimukira vyararobwe ku munsi wa gatandatu ku nkengera za Maroc ku muhora ugana kuri Espagne aho abatari bake bamye bagerageza guca kuva mu ntango z'uno mwaka utanguye. 15 muri bo bamuka muri Afrika y'umunsi ubugaragwa bwa Sahara hundi umwe nawe ava muri Maroc nk'uko vyatangajwe kuri no w'Imana n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP inyuma y'amakuru yahawe n'ibitaro vyo mu gisagara ca Nador mu buraruko bushira uburengero bwa Maroc ahari ivyo biziga. Ibiharuro vya nyuma bitangwa n'ishami mpuzamakungu gita ku mpunzi n'abimukira OIM vyerekana ko Espagne yabaye urwinjiriro rugira kabiri rw'abimukira bagana Uburayi aho kuva mu ntango z'umwaka 2079 ariho baciye mu gihe Ubutaliyano buza imbere kubagera ku 4,256. Igihugu cha Costa Rica kuno w'Imana caratunganije amatora y'umukuru w'igihugu mushasha aho abakandida mu myiyamamazo bashimikiye cyane ku kibazo c'abana bahuza ibitsina. Abakandida 13 nibo bariko bahiganirwa kuzosubira Perezida Louis Guillermo Solis ibwirizwa nshingiro ritemerera ikindi kiringo cha kabiri ariko uwutahukana intsinzi ntagaragara mu gihe hatanu umwe yutsinda ku majwi 40%. Babiri ba mbere bazoca bongera guhiganwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Radio ijwi rya Amerika muratwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye kuri Radio 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. ahandi mushobora kumva canke mugakura amakuru tubashikiriza ni kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu.
Itariki zitanu kwezi kwa kabiri mwaka wihumbi kine manjani chenda na minungu chenda na kabiri zitanu kwezi kwa kabiri mwaka wihumbi wili na chumi numunani miaka milongu wili ni itandatu ilarumanye umusi kuyundi Burundi utanguye guhimbaza ubumwe bw'Abarundi ku mirongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine ariko akurikirana ibiro riko bigenda mu ntara ya Gitega ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Fidel amahoro ngahe Gitega
Amahoro neza cyane
kuri uno mwanya tuvugana ibirori bigeze
umwanya tuvugana ibirori birarangiye mukuru w'igihugu arahejeje gukiriza ijambo abashyitsi rero bari baje guhimbaza ivyo birori bariko barurira imiduga baja ahategekanijwe ikibanza co kwivuniramo umusasi
ni bande bandi usivye umukuru w'igihugu c'u Burundi mategetsi bakomakomeye bari bavyitabiriye
bandi bategetsi bari baje hari hari mukurikiye abashikirangandi batatu ubu muri leta yiwe hari haje kandi abashinga amateka batandukanye cyane cyane abashinga amateka batowe mu ntara ya Gitega
nibagiye barafata amajambo uhereye ku mukuru w'igihugu bikuru bagarutse ko
wavuze umwanya munini twovuga ko ari umukuru w'igihugu inyuma y'ijambo ryashikiritwe na buramatari w'intara ya Gitega atangiye kaze umushikiranganje niwe mukuru w'igihugu Peter Nkurunziza niwe yaciye afata ijambo nyamukuru aho yagarutse cyane cyane ku majambo y'ubumwe avuga ko ubumwe aya masezerano y'ubumwe bw'Abarundi imbaho yabaye Abarundi bari basanzwe bafise ubumwe kuva ku ntwaro ya cami ariko hagiye haraba Abarundi abo yita bampema yuzuye bagiye barawutosekaza avuga ko ubuye ibiriko birakogwa ari vyinshi kugira ngo ubumwe bw'Abarundi nibuze busubire butosekare
hama inyuma imbere yiwe waruvuze ko na buramatari yari yagize ico ashikiriza
buramatari hanini yavuze kubijanye n'intara ya Gitega aho yavuze yuko abanyagitega bifashe neza nabonye niko haciyemwo mu biringo vy'ivyago nko 93 abanyagitega bagacanamwo ariko muri rusangi ko uyu munsi mukuru ushitse abanyagitega bafatanye mu nda
urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana tukurika ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tugaruke ku makuru yacu yo hanyuma
murakoze cyane Diane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeje ko yakira ibirego by'u Burundi bwitwaye busaba ko umukuru w'inama nshinga amateka y'uwo muryango yuva muri ayo mabanga mu kiganiro yahaye amenyesha makuru utwara iyo sentare yavuze ko mu kwezi kwa gatatu go rubanza ruzoba rwaburanishijwe kandi rwasomwe mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yari mu banyamakuru bahawe ico kiganiro aratubwira ibindi kwino nkuru
Uburundi bwemeje ko bwatanze birego bibiri muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko icyambere kivuga ko amategeko yose agenwa umuryango wa Afrika y'ubuseruko yahonyanzwe mu itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga mu kibanza cyo gutwara inama nshinga amateka y'uwo muryango ikirego cya kabiri gisaba ko sentare yotegeka k'uwo munyarwanda avaho hagatogwa umurundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere ku cicaro ca Yase utwara iyo sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Emmanuel Ogirashebuja yemeje ko ibyo birego bikwije amategeko kandi ko vyakiriwe
it's official they brought the case and
turabitangaje cese ko ikirego c'u Burundi twacakiriye ikindi kandi twaramaze no gushira ugo rubanza ku rutonde atagindutse ruzoburanishwa mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kandi twifuza ko ruzorangira muri uko kwezi nyene amategeko y'umuryango aremerera umuntu ku giti ciwe canke igihugu kanaka kwituriye sentare ni muri iyo ntumbero ico kirego Burundi bwakizanye
so that is possible that a country can bring a case it's provided for here
Mu kwezi guheze umushikiranganje Isabel Ndahayo ajejwe injira ry'u Burundi muri uwo muryango yabwije ujya Amerika ibujumbura igituma bashimye kwitwara muri sentare
amatora y'umukuru w'inama nshinga amateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yabaye abashinga amateka baserukira ibihugu by'u Burundi na Tanzania atariho bari basohotse mu gihe cy'amatora ibijanye no kubifikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza bigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusimikano mwinshi wo gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi.
Haraheze indwi zibiri iyo nama nshingamateka itanga igikorwa vya mbere I Kampala mu gihugu cy'u Buganda. Ijwi rya Amerika ryabajije ubutwari yo sentare igituma ibikorwa bibandanya kandi kimwe mu bihugu bigize uwo muryango caravyinuvye.
In terms of activities of the YALA, I think that
kubyerekeye ibikorwa by'inama nshingamateka biriko biraba by'ukuri byabwirizwa kurindira uru rubanza rugahera kuburanishwa n'ingingo igasohoka. Ariko kubera ikibazo kiri muri sentare reka tureke kwinjira mu idonido twaba dusanga tuvuze byinshi. Igihe ayo matora yaba itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze, ibihugu bine gusa kuri bitandatu bigize uwo muryango nivyo byonyene vyatoye Martin Ngoga ku mukuru uyo nama nshingamateka. Ivyo navyo no Rwanda ari naho Ngoga ava, igihugu ca Kenya, Uganda hamwe na Sudani y'Epfo. Ni mu gihe abashingamateka b'Abarundi hamwe n'Abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko nivyavuyemwo bitabaraba. Abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka muri Kenya yavuze ko atamategeko yaho nyanzwe mu matora yabaye.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase ni Murundi. Urumva ko bose batava mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye. Tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutabwira Yase icyo kibazo kizotera n'izindi ngorane n'iterambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya.
Mwijambo yashikirije amaze kurahira watangure amabanga yiwe Ngoga yashimiye benshi bamutoye ariko yemeje ko n'abatamutoye bazokorana neza. Yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe, acasaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu byabo. Naho Burundi bwanse ivyavuye muri ayo matora bukanatanga ikirego muri sentare, abashingamateka baserukiye ico gihugu baritavye ibikorwa vyo nama nshingamateka biriko birabera mu Buganda. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ubunaho dukubitire mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Mbere yuko duhava duca dutandukira amakambi, amashure amwamwe mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi yugarijwe n'ubukene butuma adashobora kuzitira inyubako akoreramwo, ivyo bigatuma abahita bitiza ayo mashure mu gihe bafashwe n'umusonga aho baba bageze. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza.
Ibirasi abanyeshure bigiramwo hamwe n'ubuzu bwa sugumwe muri rusangi ahanini byubakwa mu ntererano y'abavyeyi. Ku mashure amwamwe twaciye ko abayobozi baho batubwira ko abo bavyeyi baterera ibikoresho byo kubaka hamwe n'amafaranga y'abafundi bubaka. Nako kubijanye no guheraheza inyubako nko gushira ko imiryango hamwe n'amadirisha bigakorwa na leta. Ko kuri rino shure shingiro rya Musenyi ya kabiri iri muri komine Mpanda, ibirasi bimwe bitugawe abahita babyitumamwo. ibyo bigatuma abanyeshure bama bazindukira mu bikorwa byo koza amazira ntoke banasanga yasizwe kukibaho no ku ntebe bicarako. Uyu mwigisha wo mwaka wa kabiri avuga ko binatuma batakaza amasaha menshi yo kwiga.
Barashira mu ntebe canke hasi bakinjiza mu ntebe indani tukagira ibibazo gose abana bakabajene kandi tuba tubahohoteye nyine uravyumva. Amazira ntoke yashizeho uwundi muntu utazi urumva ko ari ikibazo kigoye kuyakura. Turabona ko abana nyine babaye jene turabahohoteye natwe nta kundi vyogenda barayakura bakoresheje isuka cyangwa power akabakorokana bikaba nabi gose. Hari n'igihe bayasiga ku rubaho mwico gihe rero akazi kaba gafuye. Ayo masaha mwiyinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane.
Ushitse no kuri rino shure rya Bubanza ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza wakigwa n'umunuko mwinshi naone uva kukubura imiryango y'ubuzu bwa sugumwe maze abahita bose bagahita barahituma nkuko indongozi z'ishure zibivuga. Kukaba nkako ugishika mu bwinjiriro bwabwo wakigwa n'amazira ntoke. Abanyeshure ntibiborohera kwiga kuko biga bafunze ku mazuru. Uyu numwe muri bo
n'ukuri tuko turiga uradusanga mu ishuri abanyeshuri barakunda kwifata ku mazuru eka usohotse no ngahanze ni buhagaranga imbere y'umuryango kuko umuntu kuba mwisi gose cyane eka aho bakorofye birarenze na muntu yo hagaranga aha yotsa yiruka.
Ibintu byunyugwa nuko nubwo buzu bwa sugumwe butugagwa ari buke ugereranije n'igitigiri cy'abanyeshuri. Ku banyeshure 1,600 bahiga bakoresha ubugera kuri 12 mu gihe bwategerezwa kuba 24. Vyongeye iri shure shingiro rya Bubanza ya mbere nta ruzitiro rifise. Imbere yaryo hakaba utuzu tw'idandarizo hamwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Umwunganizi w'umuyobozi w'iri shure Nzabara Ntumye Samson avuga ko ari nayo mvo y'umunuko uharangwa.
Ahanini twobita ku bantu batangwe kubaka amashuri kuko bayubatse ntibayugaye batayugaye n'abanyeshuri bagumye bagira ntibagumye bagwira hama murabonaga ko yegere stade iyo hari umupira abashayo bose bapfaho baroye ntibarabati tugenda ni muri kajya kanabo kabigenewe ashafaharoye hama rero ugashukora n'abahita barengana kubera hatugaye kuko nta n'uwo babuza muri hafujaye ntiho musha mbona uwo munuko zananaga ho nico tuma mu
ubukene bw'amazi kuri iri shure buza bwongereza ingorane. Abanyeshure babwirizwa kwama baza bikoreye amazi bakoropesha muri ubwo buzu bwa sugumwe.
Twama tuza twikoreye amazi tukakoropa mugana abana baca bahagira nazi
none munsi natwe twaje tuyazanye ugasanga n'ubunye abana bahononye.
Mwaje muzanye iki?
Amazi
yo kugira iki?
Yo kuhakoropa.
Aba banyeshure hamwe n'abarezi bavuga ko hamwe atagikozwe ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubashwaramwo. Uyu mwigisha avuga ko bafise amakenga y'ingwara.
Murumve ko hamaze kuba kanuko na kanuko nuko atari byiza ku muntu kumbure ngira ngo zoba mu turwara itoze zoba mu izarizi mwe byo byose ahantu hose hatari isuku amakenga ntabura y'ingwara zishobora kwaduka.
Ku ruhande rw'ababyeyi ubaserukira ku ishure rya Lise Bubanza Bigira Imana Rui abona ko bobandanya baterera mu nyubako ku neza y'abana babo. Zimwe mu nzitizi ababyeyi n'abarezi bashira imbere y'ukubura inyubako nziza ni ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero yo kudatoza amafaranga mu babyeyi abajeje intwaro batarimwo nk'uko abayobozi bari basanzwe babikora. Ibyo byatumye hamwe ababyeyi banka gusubira guterera ahandi naho abayobozi bagatinya gusaba iyo ntererana ababyeyi. Uko biri kose abayobozi b'amashure bataka leta guterera mu nyubako z'ishure. Ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse yarakenuye duce tuja mu Kirundo naho aho haje yukweza abategetsi biyo ntara bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori vyokeje kumba barabara n'ingingo basigura ko ije gufasha abanyagihugu gukinga inzara ariko kubakora uyo mwuga ishavuriraniga bemeza ko bari babeshejeho n'utwo tugori. Jean Bosco ndarurize numenyesha makuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo.
Guhagarika ubucuruzi bw'ibigori byokeje ku mabarabara no mu bibanza bihuriramwo ingenzi nyinshi ni imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga inzara mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo. Remi bigira umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano aratubwira icyo biteze kuri iyo ngingo.
Mu ntara yose twafashe ingingo yuko atabigori bisubira koswa kwibarabara canke mu isoko canke kububare kugira ngo abende igihugu bimbuye ibigori byume hanyuma babihungurudana baronderemo umutsima. Twarabonye mu ntara yacu ya Kirundo aho itegwa acumbati kigiriye ingorane kigategwa na yangwara ya mozaike twabonye uko ibigori byo bica bisubira mu gishingo cy'imyumbati.
Kubahora batunzwe n'akazi kokotsa ibigori gusa n'ubwavunikiyemo umudahara
jonkarasiyo nuko twirukase tukarondera muri utwo tuntu nyine mu utwo tugori twe tubonetse tukatwotsa tukaronkarasiyo abana bagafungura turetse n'icyo hari ikindi kintu ushobora kuvuga ati jewe ko nkeneye ikiye kandi akifashije umuntu akagora n'agahoza kamba muganga nkawe bagize ati reka twugare ibigori ntibasubire kubidandaza baraduhagarikiye ubuzima
twaradandagiza nyine kera je nsanzwe ndi n'umupfakazi nkaronderamo hera yo kuriha inzu n'ubu uye n'umuntu yabaye araduhaye inzu agira ngo adusohore.
Bavuga ko ubu batarashobora gutora umurongo wo kubandanya kubaho ku mvo zo kutabona akazi
kera tana kimwe dukora ubunca nigira nyine mu kazi ko guca umusara w'2002 hari ubwo ndawuronse no munsi cyo nkawubura abana bakajyana umwe we yarahebye arigira n'ibujumbura n'amashuri arayataniye yibere izi rero cyo mu dufasha kugira ngo dusubire mu buzima nk'uko twari dusanzwemo naho tubasaba yuko bo turekurira tukongera gukora ako kazi nyine twakoranye tukaraba ko tuza turaronkamo ayinzu nayo ubugari bw'abana
cyangwa tuko turayerera nk'uko ubu nyine ntacyo dukoranye turinganye tumi barabara
bige umusase arabagira inama yingene bo bandanya kuba
inama twogira abo tsigore nuko borondera ubundi buzwi kuko ngaha mu ntara cyane mu gihugu cyose buzwi buratandukanye hari buzwi bwinshi kuko ibyo ako kazi mu bisanzwe kara kazi kabafasha kuronka icyo bashobora gufungura ku munsi n'ashe gituma bashobora kurondera ubundi buzwi bashobora gukora atari ibyo kotsa ibigori kuko twarabonye yuko abene gihugu benshi bace bagurishiriza ibigori bikiri mu mirima bitanavuga gusanga abadandaza baguriye bikiri mu mirima kugira ngo baje kubyotsa.
Kuri iyo nama bagigwa uyu mukenyezi avuga ko bitoroshe
ndi twakora atwo bikora hehe umuntu kwaba amenyereye icyo baye aramenyereye moza gukora ibindi utari bushobora udafite umutari wo kugira ubishitiye
naho biruko abandi baremeza ko bamaze kubona akarusho muri iyo ngingo
ye mutwara bishimye cyane ntituraheza no gusarura basha ndibaza nk'ubu niyo twohungura ntitwora n'imifuko n'itatu ndaze neza yuko umujyango nyene tuzajya nyene tugahaga kuko urabona yuko mu minsi nyene batarabigiza barajana kurajya mababura nyene baza barotsa ntaravuga ati ndakenye umunyo canke iki mbona gaca yikorera bibisa gaca jana mugakuvaho babikuri umuntu nyene azorindira yanikire hama azarajye ubugari n'abana umuntu umujyango umere neza
kiretse ko umwimbi wiyongereye ibigiga bikabumbuka. Aba bakenyezi bavuga ko ubusuma bwaciye bugabanuka
akarusho twabibonyemo nakuko uri myenyene vya bigori ubisarura nkuko vyamye atadusuma kikononera kandi ahandi naho twiteze ko ubufu bukoroka tukagura buzimbutse.
Abesi baranikiye ibigori n'utabifise ari kubesi baranikiye kuburyo mu minsi tuzobona ko ubufu buzaba bwakorotse tubugura ku giciro kimanutse.
Bati haracyari agahaze mu gihe inzoga yitwa umugorigori itohagarikwa nayo
ubu ibigori ni byinshi ariko kubera bengo umugorigori ifiguma iduka aho yakorotse iguma iduka kandi bavuga yuko njya mu ngurube ngira mu mugorigori yuko harimo ingese bizanduruka bitera indwara abantu nayo nyene iyo ngingo yofatwa ntihakagira umuntu ashaka kudanaza umugorigori nifu ibananyizimba kubera abo bantu baguma bengo umugorigori nayo nyene ihagaze byo bavyiza
icyo cyifuzo ntibagihuriza ko n'uyu mugabo
urumva umugorigori nawo ari ahantu ufasha abantu benshi kuko urabona bo ntunazimbye si nk'urwagwa nubu dufate nk'ubu ngodotse nk'ubu ushobora kuba afite nkabo 200 kugira ngo mfate nk'amafaranga y'icupa ry'urwagwa rwogo urabona ko ruzimbye mugangenza gukora nk'icyabiri ku munsi hacasumisha 1000 mugabo 200 ushobora kuyahitana mu gakombe k'umugorigori umugorigori rero nta kibazo kabiri kubwi wanje mbona umenga woguma
iyo nzoga yoba ifatwa gute n'abajeje intwaro umuhanuzi wa buramatari w'intera Kirundo ajejwe imibano aratanga umuco
tugerageje kuraba inzoga y'umugorigori ivyigwa vyakozwe baraboneka yuko atari inzoga iri mwazadi twita iyi inzoga z'iyayo ramutwe kumbure mu ntumbero yo gukingira umwimbu w'ibigori n'ingingo yozofatwa kera ariko kugeza isaha nta ingingo nk'iyo irafatwa gusa turabahimiriza kugira ngo abene gihugu bimbuye ivyo bigori bibafashe mu ngaburo yabo ya misi yose na cyane cyane ko tuzi yuko ibigori muri mu mfungurwa ntangamuntu.
Intara ya Kirundo yafashe iya mbere mu gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kotsa ibigori ku mabarabara ariko siyo gusa imaze kuyifata n'izindi ntara nka Muyinga zarahunyuye mu makanda ya Kirundo kuri iyo ngingo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe yo mu ikambi mbere ko duhana gahindukira impunzi z'abarundi bakora akazi ko kudandaza viyamiriza intererano y'amafaranga igihumbi y'amakongomani basabwa mu ntumbero yo kwagura no gusanura isoko ya Rusenda ihuza impunzi z'abarundi n'abakongomani. Ibindi kuri ino nkuru muravyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Congo.
Bamwe mu bacuruzi mu nkambi yo mu Rusenda bakorera imirimo y'ubucuruzi muri site ya Rusenda Rurinda na Gatunguru bagaragaza yuko babangamiwe n'amafaranga ubuyobozi bw'isoko bubasaba mu rwego rwo gushyigikira isoko riri kubakwa n'ikigega cya leta kizwi ku izina rya Fonds Social, ariko bakaba basaba abacuruzi gutanga umusanzu wabo kabagenewe bikorwa kimwe n'abaturage b'abakongomani.
Tumaze iminsi tubona mukuru w'isoko afatanije na komite yiwe baza ngo dutange amafaranga igihumbi. Icyo gihumbi tugerageje gusaba insiguro yacu niba tubwira neza icyaricyo kuko bamwe muri bo batubwira yuko ari amafaranga nzofasha mu kubaka urugomero baraje, ariko abandi president w'isoko nawe akatubwira yuko ari amafaranga yo gufasha mu kubaka isoko iyo mu Kibembe hariye. Twe tukibaza duti none ayo mafaranga dushobora gutanga yubaka hanze y'isoko ni kubera iki? Uwo mugambi nk'uwo bawuzanye mu ntu itwe ntibawurisigurire ku mugaragaro ngo tubumenye kuyatanga ntibyari bibi mugabo fata umwanya muje kuri tere musigure amafaranga cyazokora sino kuyatanga ntibyari bibi ariko kuri umwe mwanya ayo tubahereza je ndi mubanze kuyatanga ariko hari abayatanze
amafaranga bari kutwaka batore kwa amafaranga yo kubakisha isoko ariko ayo mafaranga niho twadukoresha inama iyo nama nayo ntibadukoresheje kuko nuko batwanga dukoresha inama twashye tubana yuko ibintu by'amahenye twe dushaka ikigo ko mwatubariza amafaranga nimba kubaka amashuri nimba tushe nimba murefugee akwiye gufasha umwe n'igihugu wo muri Congo tumenye kuko nahuza abatarabereje cyangwa se nimba gufasha leta ya Congo natwe baduha umutahe kugira ngo tunafashe leta ya Congo tube nk'abanyagihugu.
Nubwo biruko hari impunzi zimwe na zimwe zigenda zitanga umusanzu ariko zigasaba abayobozi b'isoko ko baborohereza mu iryo soko rya mungano rihuza impunzi n'abaturage b'abakongomani rizaba ryuzuye.
Twe batusiguriye ati ico gihumbi tukitange ni tagisi yuko umuntu ashoye iyo hepfo cyangwa agiye kurangura nibazomutoza yandi matike uroja werekana kajya kapapuro baguhaye hanyuma ukaca wanda utatanze indi tiki yariyo yose. Tusaba yuko baje baratwemerera natwe twandi iyo hepfo kubera iyo hepfo tutanga matike menshi arawusanga utanga matike ku bantu ndwi cyangwa batanu.
Emmanuel Ntirampeba umwe mu bari muri komite ikangurira abacuruzi gutanga umusanzu wo kubaka iryo soko aragaruka kuri aya mafaranga batavugaho rumwe n'abakora umurimo w'ubucuruzi mu nkambi yo mu Rusenda dore ko benshi muri bo binubira kuyatanga.
Ku kibazo kijanye n'amafaranga igihumbi n'amafaranga hariho isoko iri ngaha ihuza CPGL ihuza twebwe abantu bari ngaha mbese no mu Burundi kuko ni isoko ya kera. Iyo soko yarubatse yubakwa na ARD fashije na ASER mugabo rero igipande yubatse cabonetse kari gito bari bashatse kungura ko ari leta nayo niyo yashatse kungura ko ico kipande bacha bavuga rero ti hariho amapursantage 10 abantu bo ngaha babwiza gutanga bacha basanga bonye ntawe boshobo baradusaba ati no mu ikambi hari abantu basanzwe bacuruza nabo bodufashe kugira ngo bishure amafaranga kwe natwe rero twaci duca kuri abo bantu basanzwe badandaza muri izi soko zacu ntonto kugira ngo badufashe gutanga igihumbi hamariye tuzoshika hariya nk'ifashanyo tuba twaronse nk'impunzi. Hariho abatabitahura hariho benshi babitahura kuko babona ko ari ibintu by'akamaro ni naho bazofatira ejo ari nk'umuntu agiye gusaba nawe ikibanza muri iryo soko bakavuga ati we wari watereye canke ntibatereye kugira ngo bamenye ko bashaka kuguha ikibanza.
Hari abayasaba bavuga ngo ntibazajya bishura amataxi babwira abacuruzi
uko bimeze nuko by'ukuri ni intererano. Ayo mafaranga rero yatanze nawe uzofatira kugira ngo bishobotse usabe ikibanza kandi ntagara amafaranga turi ko dusaba ku nguvu ariko umuntu we wese avuga ati genda curuza no mu isoko yaho hefo ndashaka kwacururiza yoterera kuko ni ku bugombe bw'abantu twaratanze n'ibitansi
iri soko rya mungano riri kongerwa ku isoko ishiramwe gita impunzi ya sere ryari ryubakiye impunzi n'abaturage b'abakongomani rikaba rizuzura ritwaye amafaranga y'amadolari ya Amerika arenga 70,000 yadasenga bwo kugejwa rya Amerika mu rusenda w'umuntara kivwa majyepfo
Pedestine no kuri we duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cyano munsi incuti bakunze mari mwafashe akanya ko kutwumviriza mwakenuye cyane imbere yuko duhanaga hindukira mu nkundire ndabatumire mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda yakoze Macbiri ya Bero yashikanye Madrid ahiwanyu hamwe na ingenieur Linas Diane na hazwe twari kumwe muri ya 18 twe niko turi batatu twifurize kugira indwi nziza
La meilleure musique et les dernières nouvelles.